Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Twaje nga mu kiwanza cy'ukikukira kugira twigine hajya hari abavuza ingoma 28 hariho abatamba 28 numa zerekana amahoro 28 duhurize mu bumwe biratwibaka igisagara cyacu.
Uwo ni Freddy Mbonimpa umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura havuga ku giterane cyahuje urubyiruko kuri wa gatandatu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya ntimucikwe. Nkuko twamwari mu byumvise dutangira urubyiruko ruturuka mu mpande zose zitandukanye z'umujyi wa Bujumbura rwahuriye mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ku Burundi. Intego y'iryo huriro kwari gukomeza ubumwe mu rubyiruko nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Indirimbo intambo umurisho w'ingoma n'izo byaranze ibirori byatunganijwe n'urwaruka rwo mu mihinga itandukanye y'igisagara cya Bujumbura kuri uno wa gatandatu. Umukuru w'umugwa mukuru w'u Burundi ari mu bateguye ibyo birori akanifatanya n'urwo rwaruka kuri uno wa gatandatu yabwiye Ijwi rya Amerika icyo ibyo birori byari bigamije.
Uno munsi n'umunsi udasanzwe w'igisagara cya Bujumbura aho urwaruka rwagiye hamwe kugira twigine dutegure umunsi mukuru w'ubumwe imyaka 28 nk'uko musanzwe mubizi. Ayo masezerano y'ubumwe haheze iyo myaka yemejwe ariko mwagiye murabona ko rwaruka rutigezwe rutumirwa rubibamwo tukagenda hariya kuri monima y'ubumwe ugasanga n'amajambo n'amadiskuru. Ubu rero rwaruka twashatse yuko biyumva mu bumwe kuko mu gisagara tugeze ubumwe nta macakubiri agaruka nta bibazo bindi by'amatsiko. Rero twaje ngaha mu kiwanza cy'ukikukira kugira twigine hajya hari abavuza ingoma 28 hariho abatamba 28 umazerekana amahoro 28 duhurize mu bumwe biratwibaka igisagara cyacu.
Urwaruka guhita by'ivyo birori narwo nyene rwagaragaje ku uwo munsi uhimbaje uwa mbere kugwaruka kuva abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro waje hageze. Bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika bafise icyo basaba baba bategetsi canke bagwitangiye imbere mu bijanye n'itsimbatazwa ry'umwe mu gihugu.
Icyo twobasaba nuko hamwe hamwe boza baratwigisha yuko mu Burundi ndi atabwoko bukihari hanyuma tukabona yuko umuntu wese asana mugenzi we.
Nuko abo bakuze nyene bozoha akarorero keza hama bakatwereka inzira nziza irama yodushikana ku mahoro hama abantu tukabana mu bumwe n'umutekano n'amahoro ntangenze.
Twebwe muri kahise nibaza ko ari nk'ibyo by'ubwoko cyangwa kutava hamwe cyangwa ibintu byerekeye nk'imigambo ugasanga ngo umwe yegamiye umugambo w'uwundi ugaca usanga ntibahutse neza. Twebwe twobatera akamo yuko bobiheba tukabumwe kuko n'Imana yaradukunze tubumwe ibyo igihe yaturema ntabyo yatubwiye turabantu umwe abone ko mugenzi wa umuntu kwisa ibyo babivemo dukunda igihugu cyacu.
Sijya mbere hatunganywa iminsi mikuru nk'iyo ku minsi ya gatandatu mu gisagara cya Bujumbura ahanini ibifise intumbero ya politike ariko uyu wa gatandatu wari ufise iyindi ntumbero. Freddy Mbonimpa yabitangiye insiguro.
Uno munsi wihariye ugwaruka kugira twerekane ko natwe ugwaruka teza gusimbataza ubumwe kuko nibo nkingi nibo kazoza kandi nibo babyumvise byo dufasha n'abandi kubyumva. Uru nugwaruka nta migambwe n'umwe ngiramwanye ko atamwambara urimwo n'abantu bava mu masosiyasiyo atandukanye. Rero iby'imigambwe birafite igihe cyacu mugaba n'ubumwe bw'ugwaruka mu gisagara cya Bujumbura.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura agahamagarira abanyagisagara kuzitaba ari benshi ibirori byo guhimbaza imyaka 28 irangiye abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro ku munsi wa kabiri igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri uno mwaka. Uwo munsi ukazohimbarizwa ku mirwa mikuru y'intara y'u Burundi. Ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu minsi iri imbere ugiye kuba umugwa mukuru wa politike bikazotegwa iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi ku makuru y'imikino ihuza amakaminuza mu gihugu umupira w'amaboko handball kuri na gatandatu winjiye mu gice cya kabiri gishyira cyanyuma mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana uri Gitega yakurikiranye iyo mikino
Inkino zihuza amakaminuza akora mu gihugu cy'u Burundi mu rukino rw'amaboko handball ku ruhande rw'abahungu kuri uno wa gatandatu byinjiye mu gice cya kabiri gishyira icyanyuma umugwi wa kaminuza yitiriwe Tanganyika Université du Lac Tanganyika y'i Bujumbura ILT mu mfunyapfunyo y'Igifaransa watanye mu mutwe n'umugwi wa kaminuza yigisha ubuhinga Université Polytechnique de Gitega IPG mu mfunyapfunyo ni urukino rwatanguye imigwi yose isa n'inganya ubuhinga ariko mu minota ya nyuma ILT yasatiriye mu buryo budasanzwe ubona ko abenshi mu bakinnyi bayo bakina mu guserukira gihugu wa handball urukino rwaje kurangira ILT itsinze IPG ku manota 37 kuri 21 Jean Claude Ndayirorere umenyereza wa ULT yavuze umukenyuro akoresheje mu gutsinda IPG
yewe kandi mvuga ko intsinzi mba ndayiteze kubera abamenyereza bose barifuza intsinzi nyine ariko icyo nashikiriza ni uko sino yateguye umugwi ndagusaba yuko ibyo ndahere kuri ibyo bigira ibyo Faransa ibyo bita performance none uvuga yuko umugwi wanjye wabaye
ariko kandi uwo mumenyereza wa ILT yabonye n'utunenge mu bakinnyi biwe
hari ahantu abonye ko ngwaye nibaza ko nzakora cyane ngo umuzamu wanjye ekipe yanjye arahe utuntu twinshi akibuze nibaza ko nkeneye kudukoresha nkikorera ko cyane kugira ngo tuzoshike mu ntambwe yindi izokurikira amaze kugira aho yigira imbere
Ndayihereje Leonidas umenyereza wa IPG naho yatsinzwe avuga ko atarabyiteze
nanitseze ko nsinzwe ariko urabona mu mpera z'urukino twavuye turushwa kuko abakinnyi nagomba kumenyesha yuko abenshi bari mu stage baheza twarutse rero umwanya munini yo kwitegura icyo nize rero kuri ino ikipe ya Université de Lac Tanganyika badusumbije cyane cyane defense yunze gutangiye ko bagize defense advance nanjye ngira defense classique bacha baranca mu gyahumye niko kunsumbya rero
izo nkino zihuza amakaminuza ari mu Burundi zateguwe n'ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi uno mwaka ukabwize gatanu izo nkino zitegurwa Gashaka Salvatore icegera cy'umukuru wa komite ijejo gutegura ayo mahiganwa yabwije ijwi ry'Amerika intumbero y'izo nkino
intumbero yazo ni ukugira ngo amakaminuza ahure bakine bamenyane umwe avuye muri iyi kaminuza akaja ahandi ku yindi kaminuza ashobore gusangaho mugenzi we bakinanye hama bamenyane hanyuma urabona yuko kenshi niyo bahejeje amashure baca bahurira mu buzi butandukanye bazomenyane bati twarakinanye hariya uyu ari umugenzi uyu yatwarahuriye mu nkino urucankwaruriye kindi igitukize intumbero nuko mu bindi bihugu na cyane cyane nk'ibi bihugu bigize aka karere basanzwe nabonye ne batunganya inkino zihuza amashuri ya kaminuza hanyuma rero izibaye za mbere kenshi zirahura natwe turi muri iyo ntumbero yuko abanyeshuri bacu tutabagumiza ngaha nyene bakinira ha mu Burundi honyene bazoheza ababaye abambere bashaka baja gukina mu nama yandi makaminuza yo mu bindi bihugu byo mu karere cyangwa mbere no muri Afrika
Gashaka Salvatore amenyesha ko Burundi bumaze kwitaba inkino z'amakaminuza yo mu bihugu biurikiye mu karere ko mu buseruko
ku nshuro ya kane twarashoboye kutwitaba washaka inkino zo mu karere zabereye mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cy'i Dodoma icyo gihe Burundi bwaritaze zari inkino igira umwaka ugira 11 izo nkino zikinwa mugabo Burundi byabaye ijya mbere ubu rero twaraze bose iyo ntambwe ya mbere dufashijwe n'ubushikiranganji ubushikiranganji yaravuze ati muratanguye muzobandanya mukina izi nkino mbere muje guhiganwa mutuzanire ibikombe n'imidari itandukanye
kaminuza yitiriwe Tanganyika niyo yari yaserukiye kaminuza ziri Burundi aho mugwi w'umupira w'amaguru w'iyo kaminuza washoboye gushika mu gice cya kabiri gishyira icyanyuma
Fidel Antoine Nsabimana igitega turamushimiye cyane kuri iyi nkuru twibutsa kandi ko mukanya muza gukurikira ikiganiro kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
M mu Burundi itegeko rirengera abagendana umugera wa sida iryo tegeko rivuga ibyo leta n'izindi nzego zayo zigomba gukora mu kurengera abagendana uwo mugera kugira ngo badahezwa inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Jean Claude Simirimana mu ntara ya Ruyigi
Ijo bwiri zwa rikingira abagendana umugera wa sida ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku igenekerezo rya 12 rusama mu mwaka w'2025 ingingo ya kane y'ijo bwirizwa ivuga ko kugwanya umugera wa sida ari igikorwa cy'inyungu rusangi icyo naco kirimo ubushakashatsi gupima kuvura gutanga impanuro no gushigikira abagendana uwo mugera no gukinga ko umugera wa sida ubandanye kwiyagira na cyane cyane kwigisha abanyagihugu ingingo ya gatanu y'iryo bwirizwa ivuga ko leta ifasha mu gutanga impanuro no gushigikira abagendana umugera wa sida abagwaye canka bakozwe ko n'uwo mugera mu ntara ya Ruyigi abagendana umugera wa sida barashima ko bashigikiwe muri rusangi mu buryo butandukanye uwo musore amaze imyaka irenga 10 azi kagendana umugera wa sida numwe mu babishingira intahe
turashigikiwe cyane gose kubera twaronka umuti twaronka umuti witwa Bactrime wa Neustasosani 4 tukaronka na Atipra hariho n'imiti n'imisi yaje ifasha abantu bamaze igihe umwaka bagwaye igituntu urumva rero imiti irahari ndetse hariho nabantu badakwije ibiro magara yabo baronka ifashanyo bivuye muri kwaruzi kandi ntaciye mu ijambo no mu imisi harabonetse ishyirahamwe ridushyigikira riratwigisha kujya muri asosiyasiyo turajya mu masosiyasiyo baduheza n'ifashanyo
ingingo ya 19 y'iryo bwirizwa ivuga ko umuryango utegerezwa gufasha mu kubungabunga amagara y'ugendana umugera wa sida kandi ukanamuherekeza gushika mu minsi ya nyuma uyu musore aba mu gisagara cya Ruyigi aremeza ko atawukumirwa mu kibano kuko agendana umugera wa sida
turashyigikira umuryango cyane gose ahubwo twaremesha n'abandi cyane umuntu afite ikibazo aragushikira wewe azi kugwaye ukamuha impanuro agashikira muganga akipimisha hanyuma rubwo bafise ukamuremesha kumva ko ari umuntu nk'abandi kaja kuri discipline aja kuri faso ni gusa nta kindi gafata umuti neza hanyuma arabaho nk'umuntu nk'abandi akiteza imbere nk'abandi n'umuntu nk'abandi ntame twe nka muntu ari turabona hakumira ngo umugwaye umugira wa sida ntarame kwera
uyu mukenyezi aserukira ihuriro ry'abagendana umugera wa sida RBP plus mu ntara ya Ruyigi avuga ko gukumirwa bivana n'inyifato y'umuntu
ngeza amaso sinovuga ngo ni nabi kandi si neza cyane ubwa mu gukumirwa bivana n'umuntu ngene uba wifashe bwa mbere utikumiriye umuryango ntushobora kugukumira iyo wigenyeje neza mu muryango nta kuri ushobora kugukumira tegereza kubaho ugakora mu bantu ugategura imigambi y'iterambere mu rugo cyo kimwe n'abandi
amenyesha ko abagendana umugera wa sida bakumirwa muri kahise akanavuga icyo bakoze kugira ngo bigabanuke
nko mu myaka yahera hari aho byashika tukaba tubashikira tukabahanura imiryango yabo cyane cyane biturutse ku nyigisho twahora dutanga hakiri uburyo ku rwego rw'igihugu twarahamagara abantu b'imitumba yose kuva ku nzego zo hasi n'abo mu mashengero izo nyigisho tukazibaha tukazibashikiriza nabo bakajyana bakazishikiriza mu miryango no mu mihana kuva ku rwego rwo hejuru gushyika kuri nyumba kumi ibyo bintu byari byagiye biragabanuka
muri iryo bwirizwa birabujije gusaba impapuro zo kwa muganga zerekana ko umuntu atagendana umugera wa sida kugira ngo yemeregwe kuja mu buraro bw'imigwi y'inkino canke y'imibano kugira ngo ahabwe akazi kibure akagumizwemwo mu gihe cyo gusaba akazi umuntu wese agendana umugera wa sida afise uburenganzira bumwe nabo bahiganwa batagendana uwo mugera nubwo biruko bamwe mu bagendana umugera wa sida mu gisagara cya Ruyigi bavuga ko bitoroshe kuronka akazi ku muntu agendana umugera wa sida uyu musore avuga ko hariho ubuzi hasabwa impapuro zemeza ko umuntu akomeye maze akabona ko abagendana umugera wa sida batozironswa
hariho ubuzi butangwa baraje yuko umuntu akomeye cyangwa adakomeye akazi kose n'ubuzamu ngaha muri iyo baragusaba nawe ubukora mu masosiyete y'amapesije baragusaba gutite fizike barayigusaba yuko uwo ukomeye akazi kose gatangwa baragusaba kandi rumva kwa muganga kugira bagusinyire tite fizike baze kudakomeye ntibishoboka byo murazi ko badagutire babikora babisinyira ko bisinyira. Uru dakomeye ntibabigusinyira ko mugabo ukomeye barabigusinyira. Urumva izo zose nibibaze.
Mu bundi buzizo mpapuro zidasabwa yemeza ko abagendana umugera wa sida bagerageza kutimenyekanisha ko bagendana uwo mugera kugira ngo bagire amahirwe yo kuronka akazi.
mwese murazi yuko mwisi umuntu akunda ukomeye akenshi ugiye utiyemera ntuwerekane icyo kintu ntibore akwiguhora kubera babona yuko ugiye kubatesha umwanya w'akazi akenshi umuntu agenda yihijije ntashobora kuvugisha ukuri ati ndasumugira wasidi aho ugiye wihije naje nshanye n'isura imeze neza aho ni sawa ariko ugiye ugaragara yuko amagara yabatameze neza ntacyo tumwe batakwimakaza kubera babona yuko imagayo yagatacyo zobafasha
Mu gisata cy'ubuvuzi abaganga twabajije nubwo badashima gutanga ijwi bose bavuga ko urupapuro rwemeza ko umuntu akomeye barutanga bataravye ko umuntu agendana umugera wa sida hadahunyanzu bitegekanije mu gitabo mpana byaha umuntu wese arenze kubitegekanijwe n'iri bwirizwa rikingira abagendana umugera wa sida ahanishwa ihadabu riva ku 10,000 rigashobora gushika ku 100,000 by'amafaranga y'amarundi Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi ijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ubu noneho rero radijwi rya Amerika igiye kubagezaho cya kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi w'iganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga uno munsi tugiye kuyaga ivyerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imyaka 28 irigoroye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri mwaka w'1991 ayo masezerano ni indahiro ntarengwa abarundi barahiye inyuma y'indyane zifatiye ku macakubiri y'amoko Nk'ivyari bigiye kuba muri ntega marangara mu 1988 aho rero baciye biyemeza kubana mu mahoro mu gihugu cy'u Burundi mu vyeyi wa bose yamara rero iganda kugwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe ayo masezerano amaze imyaka ibiri itarenga byatumye u Burundi bugwa mu kaga k'indyane z'amoko na politiki Muri kino gihe ivyo vyatumye abarundi bamwe bamwe baguma mu ngendo y'amacakubiri y'abayamoko n'intara barenga noneho kundahiriye yo kuwa gatanu ruhuhuma mwaka w'1991 uno munsi inyuma y'imyaka 28 abarundi biyemereje amasezerano y'umwe bw'abarundi icyo cifuzo cy'umwe bw'abarundi bwuzuye coba cyarashitswe ko Abarundi no munsi bokwirata iki mu vyerekeye kubahiriza iyo ndahiro bari birahiriye. Intamba myizo bazibangamira iyubahirizwa ry'iyo ndahiro nizihe. Hoko gwiki kugira ngo ubumwe bw'abarundi ntibugume mu ndirimbo no mu masezerano ariko buje no mu ngiro vy'ukuri. Mu kubishyirya nino hano ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Ambasaderi Guillaume Rizovio arongoye inama nkuru y'igihugu igeje ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe ambasaderi mwaramutse
mwaramutse neza naramukije n'abatumva bose
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze
murakoze nawe wundi turi kumwe ni honorable Cassiens Sibomana umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndakora mu kije Jerome kandi naramukije n'abatumviriza bose
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze kunumira
murakoze nawe Uri turi kumwe ni Remi Habyarimana umuhinga mu byo gutatura matati bidaciye mu nguvu akaba narongoye ishyirahamwe Maison Libre d'Espoir mushinga ntaye Habyarimana mwaramutse
mwaramutse neza Jerome kandi turaramukije nabo ariko baratwumviriza
cyangwa muri kino kiganiro
murakoze cyane
murakoze nawe mu gutangura rero kino kiganiro mpereye mu nama nkuru y'igihugu ije cy'umwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi Ambasaderi Guillaume Rizovio mu byo mujejwe mu nama nkuru y'igihugu umwe bw'abarundi burimo by'ukuri
yego cyane umwe bw'abarundi burimo iyi nama mu kirundi no yita nama ndongo no yita inama nkuru ijejwe ubumwe bw'abarundi no kurekuriranira urumva rero yuko ubumwe bw'abarundi burimwo kandi mu bikorwa dushinzwe no kugerageza kubuhagararira ubwo bumwe turondera bw'abarundi
inyuma y'imyaka 28 no munsi biracakene ko twuvuga indahiro abarundi baragiye kwa gatanu ruhu
yego cyane ijya ndahiro yarahiwe nawe wenyine wajije kubivuga ukitwakira wavuze yuko itamaze n'imyaka ibiri yaciye ihungabana byaciye biboneka yuko ijya ndahiro bayirahiye umenga nta niyo bazi kuko nta myaka ibiri yaheze byaciye bihinduka byose mbere n'umwaka umwe mbere aho imigambwe itanguye kuyamamariza hagatsinda umugambwe umwe usa n'ubwoko hanyuma imyaka ibiri iheze bigaca byononekara byose urumva yuko ubwo bumwe n'ukuri turacaburondera
iyo bayirahiye ku ngufu
iyo ndahiro bayirahiye sinovuga ngo ku ngufu ni indahiro umenga ni bimwe nyine byo gupfa kwikura
n'amasezerano y'amomekerano
ashobora kuba ari amasezerano yabaye amasezerano y'amomekerano kuko urabona icyo gihe mbere aho ayo masezerano yabaho yari intwaro yari imaze igihe kininiya intwaro bavuga bose ko ari iy'ubwoko bumwe bavuga yuko ari iy'intara imwe umenga ni ibintu bazanye kugira ngo bamere nk'abapfukavukereye ibintu byashoboka bishoboka ko bishoboka biriho nk'uko nabivuze byaciye byibonekeza buno nyine
ariko muri ayo masezerano baratangura bavuga bati ubumwe bw'abarundi bwamyeho n'ubuzokwamaho
erega ubumwe bw'abarundi n'ukuri uravye muri kahise ku Burundi ubumwe bw'abarundi bwaramyeho umugabo burashobora guhungabana bwarahungabanye muri iki gihe nyine icyo gihe kuva muri iki gihe cy'inyuma ya independence dufate bwarahungabanye nibyo mugabo mu mutima y'abarundi umurundi yama yumva ko ari umurundi hanyuma nico bituma rero tubirizwa nkuko mwabivuze tubiriza kugerageza tukabuhagararira tukaburonderana mu babanyi mu barundi bose tugahuza imitima ibyo bintu byo gushamirana by'ingwano tugerageza tukabisezere
ndagaruka honorable Tatiana Siomana nyuma y'imyaka 28 amasezerano y'umwe bw'abarundi abarundi bayemeje ku bice birenga 90% asa n'amomekerano
ibyo ngiyakumbura bibisi nzaba bivuga na rezovi yajejwe inama nkuru igihejwe icyo kibazo no kunywanisha abarundi birantangaje ko yo babibona gutyo kuko nk'uko mubizi kugira aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashikwe ko harabaye amanama menshi cyane ku nzego zitandukanye gushika no hasi imbere y'uko bijya mu matora abarundi bose bakagira icyo babivuze ko murumva rero uyu canke uriya na cyane cyane uwurongowe iyo nama nkuru igihejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi kuvuga ko ngo ari ubwomekerano ivyo biri ku gatwe kiwe canke n'uvyiyumvira n'uburenganzira bwiwe mugabo nta kuri kurimo
ariko avuga ati uraze nyine batayikurikiza iyo ndahiro
nagira nkubwire gituma
byagenze nuko byagenze mu nyuma y'iyo ndahiro
abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongoye urumva na ruzovyo nta ariko araduhumuriza avuze ko aramomekerana ariwe yarajejwe kuyahagarikira ngo atwereke nyine twuyubahiriza gusumba tugowe tukiriko igituma abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongoye nuko jewe ndavyemera n'ubu ko abarundi ubwabo bajya abanyagihugu banyarucari bo mu mitumba baremera ubumwe bw'abarundi mugabo iyo abategetsi bagombye gukoresha icyo kibazo ku nyungu zabo barabata mu rudubi kuko bagasubiranamo bakica byarabaye kandi n'ubu tutarabye neza birashobora gusubira
inyuma y'imyaka 28 habaye iyo ndahiro
mbega bacoho imana iduha ni uko abo baroni nk'uko nabivuze bihagararako nandi uwoza arumviriza imvugo z'abanyapolitiki z'abategetsi bamwe bamwe hehe abanyagihugu yaba bakibije ko cyane ibara ryugwa umwanya wari wose ayo masezerano y'umwe bw'abarundi Sugo mekira nako yavuye kure mu biganiro gutinda haja muri referendum. Icyo se ndahigarukako. Mugabo icyahaze haramuze umwanya ukwiye kuyashira mu ngiro no kuyumvira ibintu byokogwa koko kugira ngo koko atsimba tare mu buzima bwa minsi yose.
Harabuze umwanya wo kuyashira.
Harabuze umwanya.
Urahanduye.
Kanda kohere bituma habuze umwanya. Ubwa mbere urabona bayatoye kwa kabiri tariki 5 kwa kabiri 1991. Haca haba inama mu Faransa yabereye Rabol ituma ibihugu byo muri Afrika byose bisubira mu migambwe myinshi. N'u Burundi ntitwasigaye inyuma. Icyo gihuhusire nk'uko bakise cyatumye hagaruka imigambwe myinshi mu Burundi nticyabuze ako cononera uwo mugambi wo gutsimba tujyamo rw'Abarundi. Kuko urabyibuka twari kumwe kuri kaminuza amajambo yavugwa mu kwiyamamariza amatora yo mu bihumbi y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 1993 ntibyabuje ntibyazubuze gusubiza inyuma imitima y'Abarundi yari kwiraja hamwe kugira ngo ibone kumwe ikibazo cy'ubumwe bw'Abarundi. Bica biragaragarira no mu matora ntawo binyikiza ntawo bisha amatora yabaye hakurikije ibyamoko. Bica biragaragara abaye
akona kantu nyugijemwo matora y'ibyamoko
nyugijemwo
ko batora
ibyo ndabivuze jewe ndabyemera ababyumva umwe wese arashaka kubyumvira uko uko bishaka.
Mwakoze ndahindukiye kwa Remy Havyarimana tiko turavuga amasezerano y'umwe bw'abarundi imyaka 2008 iraheze abarundi bayiyemereje bayatora ngo ico birenga 90%. Uno munsi nk'umuhinga mu byo gutatura matati idaciye mu nguvu urabona ko hari kintu twovuga tuti abarundi bo kwirata mu bijyanye n'iyo ndahiro barahiye uwo munsi.
Igihugu cari mu bibazo bikomeye cari kivuye mu gihe aba ubutegetsi bw'igisirikare bwari bumaze igihe kitari gitoya. Abatari mu butegetsi bavuga ko ari ubutegetsi bw'intarimwe bw'ubwoko ubumwe. Hanyuma haca haraba ikintu gikomeye cyane, ingorane yabaye integamarangara, intambara yabereye integamarangara. Aha bijya gushira rero ikibazo gikomeye kandi ku butegetsi bwari bushansha mu byibuke, ubutegetsi bwari bushansha baza kwibaza ingene rero batora ico kibazo, kandi hariho nibindi bibazo byari inyuma kuko mwibuke yuko ubutegetsi bw'ico gihe bwari bugiyeho bwari busanze ikibazo gikomeye cyane cy'ubutegetsi bwahahora hari cy'intambara novuga ukutumvikana kwari hagati ya Ekleziya Katolika
n'ubutegetsi riko ravuga n'ubutegetsi bwa Repubulika ya gatatu
ya kabiri ni ubwa gatatu nibwo bwari buje rero. Hanyuma haba rero iki kibazo cyo kuraba inyene batora inyishu z'ibyo bibazo byinshi kandi mu mwanya umwe. Haca haba igikorwa gikomeye cyane jeno kwemera cyabereye ku barongozi b'ico gihe nshima gosi cyo gushyira hamwe abantu kugira ngo bavugane ku ngorane zihari. Nibi honorable Sibomana yise bita icyo gihe amakoroke. Jewe nari mutoya mugabo ndibuka yuko aho byabera ababa batowe ngo baje yo bamwe baza bavuga bati ibyo nakayavuze ntituzi ko azobiherana kuko bashobora kumupfungira ibyo yavuze. Mugabo kuko babonye ko kandi bumvise ko nahari yabavuze ibi batapfunzwe baca batangura rero gusohora ibyiyumvo
barashira habona kuri
barashira hamwe bitari bike. Kumbure mu nyuma bitaranashika kure niho rero haje icyo yavuze cyari kivuye hanze iki inama ikomeye yabereye Rabole mu Bufaransa. Izihindura ingene abantu bariko bararaba ko mwibuke yuko mu ijambo umukuru w'u Bufaransa yavuze icyo gihe yagize ati ubu rero tugiye gukorana n'umunyeshuri mwiza wa Afrika, no kuvuga urongora umurongozi wo muri Afrika zoba yemeye gufata ibitwigishije akabikora neza niwe tuzokorana.
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ibyerekeye amasezerano y'umwe bw'Abarundi. Ndagushimire Remy Havyarimana nibutsa ko umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu ukabona rongoye ishyira hamwe mezo niwe d'espoir. Mwakoze kwitaba kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira kandi turashimiye twumvirije.
Urakoze. Ndagushimiye nawe ambasaderi Guillaume Ruzovio nibutsa kurongoye inama nkuru y'igihugu jejwe umwe gw'abarundi no kunywanisha abarundi. Wakoze kitabo kitakiganiye.
Urakoze cyane.
Ego, urakoze cyane. Ndagushimiye nawe na Rabeta cyane Sulomana. Nibutsa yuko umuvugizi urunani amizero y'abarundi wakoze igitabo kino kiganiye.
Urakoze kubonumera kandi nejo nzobanguka.
Urakoze. Ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro. Ndagukifuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha.
Jerome urakoze cyane hamwe n'abatumirwa bawe. Ubwo rero namwe mwese abadukurikiye tubashimire mwese, mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.